Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turaramukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo k'umunsi wa gatatu itariki 24 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2019. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Inama nshingamateka iyo bibaye ngombwa ukuvuga bagashyiraho ibyirizwa bituma badakurikira ibyaha ibishanyo biriya cyangwa batabandanya bakurikira abantu bamaze guhanwa.
Uyo ni Salvatore Minana yoboye ishyirahamwe Ajebu gendera ingingo mu Burundi asanga inama nshingamateka isabwa gufata iya mbere kugira ngo amategeko agenga ibyo gufungwa ahinduke. Mu Rwanda umushikirizamanza asaba sentare gutegeka umumenyeshamakuru Robert Mugabe kwemera gufatwa ibipimo bya ADN kugira haboneke ibimenyetso ku byaha yagirizwa. Muri Uganda naho biteguye kunagura ingendo z'indege zitwara abantu za Uganda Airlines. Mari imbere yaho reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana adushikirize amakuru adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidel Niyongabo ndamutse n'abaduteze amatwi. Muri Afrika, Abanyamisiri bashika kuri 90% baratoye bongera baremeza ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro bigashobora kongereza ibiringo bya Perezida Abdel Fattah el-Sisi gutwara gushika mu 2030. Mukuru wa komisiyo ijejwe gutegura amatora muri icyo gihugu ejo kwa kabiri niho yatangaje ibiharuro byavuye muri ayo matora ya kamarampaka. Abatemera iyo kamarampaka bavuga ko iryo hinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro rigiye gusubiza inyuma ibyifuzo bya demokarasi byo mu 2011 igihe abanyagihugu bavira hasi rimwe bakuraho intwaro y'igikenye ya Hosni Mubarak yari amaze imyaka 30 ku butegetsi. N'abashigikiye iyo ngingo bavuga ko bizofasha igihugu gutekana no gukemura ibibazo by'ubutunzi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara k'uburenganzira bwa muntu Amnesty International nayo ryashikirije ko iryo hinduka rizokongereza ingeso yo kudahana abahungabanya agateka ka muntu barimwo n'abajejwe umutekano muri icyo gihugu. Abategetsi ba Somalia bavuga ko umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru wa Al-Shabaab yiyonkoye kuri uwo muhari w'iterabwoba mu nyuma yishikana kuri leta ya Somalia mu bumanuka bushira uburengero bw'intara ya Gedo. Abategetsi bavuga ko uwo mutegetsi Aden Abdi Mohamed yishikanye ejo kuwa kabiri hafi y'igisagara cya Bardere. Aden Mbobe yishikanye rero hamwe n'uwundi mutegetsi wa Al-Shabaab azwi ku izina rya Food Aden Muhammad yari ashinzwe ibikorwa byo gutoza amakori muri uyu muhari. Obe yari ashinzwe nawe amabanga atandukanye muri Al-Shabaab ariko yishikanye ejo yari mukuru ashinzwe ibisohoka n'ivyinjira muri uyu muhari mu ntara ya Lowa Juba nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba Somalia. Abari mu myekano muri Sudani jo kwa kabiri barongereje akamu gasaba abategetsi ba gisirikare guha ubutegetsi abasivile inyuma yo gukura ku butegetsi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane. Perezida Omar al-Bashir yararongoye ico gihugu mu myaka irenga 30. Abanyagihugu baharurwa mu majana bashitse kuwa kabiri Khartoum baje mu matereni guha inguvu abandi bari ku murwa mukuru basaba ubutegetsi bwa gisirikare gukinjura. Ariko hari kutabona ibintu kumwe kukuntu icyo gihugu kizorongorwa muri kazoza. Abategetsi b'ibihugu bya Afrika bakoraniye mu nama yihuta i Cairo muri Misiri ejo kuwa kabiri kurabira hamwe umugambi w'akanama k'abasirikare ko gutwara igihugu mu kiringo cy'imfata kibanza cy'imyaka ibiri. Abateguye iyo myirekano bashaka ko ubutegetsi bushikirizwa abanyagihugu mu mezi atatu bahagaritse ibiganiro n'abasirikare ku munsi w'Imana bavuga ko uruhara abo basirikare bagize mu ntwaro ya Bashire badashobora kumvikana. Mumakungu mushikiranganji wa mbere wa Sri Lanka Ranile Wickremesinghe yashikirije ko ibitero vya bombe vyabiyahuzi vyakozwe ku munsi w'Imana wa Pasika bishobora kuba vyakozwe n'abashamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu za wamaze kwemanga ko ari wo uri nyuma y'ivyo bitero. Uwundi mutegetsi wa Sri Lanka yashikirije ko ivyo bitero kwabaye kwihora ibitero vy'iterabwoba vyabaye mu musigiti muri Nouvelle-Zélande mu kwezi guheze. Ejo kwa kabiri igihugu ca Sri Lanka cari mu munsi wo kugandara mu gihe ibitigiri vy'abafuye vyiyongereye gushika ku 321. Ivyo bisasu vyaturitse mu mahoteli ane hamwe n'amasengero atatu byari bitumbereye ba mukerarugendo hamwe n'abakristo bari gusenga. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ejo kwa kabiri umushikiranganji wa mbere wa Sri Lanka yavuze ko bagiye gukurikirana amatohoza ku byashikirijwe n'umuhari wa leta ya Kiisilamu yemeza kandi ko uwo muhari wigambye bishoboka ko uri nyuma y'ivyo bitero. Nayo muri ribishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu MS rishikiriza ko abantu 234 bamaze kwicwa abandi 2,266 barakomereka mu ndwi zitatu zo gutana mu mitwe hagati y'amareta adacana waka agomba kwigarurira kugenzura ubutegetsi muri Libya. OMS ivuga ko abasivile benshi bariko bararondera guhungira imirwano mu nyubakwa zo kubungabunga amagara y'abantu, ariko ikavuga ko ihangayikishijwe n'ibihumbi by'abantu bafatiwe mu mabohero ari hafi y'ahabera imirwano. Haruhande yako kamu ko guhagarika imirwano, abategetsi ba ONU bavuga ko bakeneye imiliyoni 10 z'amadolari y'Abanyamerika zo gufasha abasivile muri Libya basinzikajwe n'izo ntambara.
Urakoze Aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Here mu Burundi ahishira hamwe gishinze guharanira ubutungane mu gihugu AJEBU gendera ingingo bisaba amasentare kutama yashize imbere igihano cyo gufunga abagirizwa ibyaha. Ahubwo abayobozi b'iryo shirahamwe bahanura ko hotegekanywa n'ibindi bintu byosubirira icyo gihano. Inkuru yakurikiranywe n'Ijwi rya Amerika murayishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claven iyo nkuru ari mu Rwanda.
Amashana mugitaho agateka kabafunzwe yabana ko igitigiri cabo kiguma ari kinini naho umukuru w'igihugu adasiba gutanga ikigongwe ku banyororo buri mwaka. Rimwe muri ayo mashiramwe AJEBU gishinze guharanira ubutungane ribona ko ari ntambamye nyamukuru mu kubahiriza agateka k'abanyororo. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Salvatore Minani ari nawe arongoye iryo shami AJEBU atanga akarorero ko mwibohero rikuru rya mpemba ririmo abarenga inshuro zitatu abo ryategerezwa kwakira, asaba ubutungane ko bwoje buriga ibindi bihano byotangwa aho gufunga abantu.
Twashaka tubuze ko umunyororo naho yoba afunzwe ariko arakurikiza igihano bamushiriye agumana agateka kazi na muntu. Ari nacyo gituma twashaka dutumirire abafise icyo bofasha bose kugira ngo babikore vuba bwango kugira ngo ibi bintu bihinduke. Amasentare twashaka cyasabe ko batoshira imbere gufunga kuko hariho ibindi bihano bishobora gucibwa umuntu yakoze icyaha. Hari ibikorwa bishobora kugira akamaro abantu muri rusange cyangwa umuntu ashobora kumucira igihano mugabo bagashyiraho imvo zimwe zimwe azobanza gukurikiza maze uwo muntu akamera nk'uwitegereza akaja mu ico gihano ari uko ivyo bashizeho atazikurikije honyene.
Minani Salvatore yavuze ko abanyororo benshi bafise igihano co gufungwa munsi y'imyaka ibiri. Ivyo biruko mu gihe igitabo mpana vyaha co mu Burundi kirekurira umucamanza gushobora kumuha ikindi gihano. Ku bwo wasanzwe ari n'umushingwa manza Minani Salvatore avuga ko inama nshinga mateka ishobora kugira icikoze kugira ngo bagabanuke.
Inama nshinga mateka iyo bibaye ngombwa kandi iyo ivy'amategeko ategekanya bikwiye ishobora kugira icyo bita amnesty, no kuvuga bagashyiraho ibyirizwa rituma badakurikira ibyaha ibishanye biriya cyangwa batabandanya bakurikira abantu bamaze guhanwa ku byaha ibi cyangwa biriya.
Uretse iyo ngorane y'ubushobozi buke mu kwakira abanyororo, ishirame AJEBU rivuga ko n'abacamanza batihuta gukora amadosiye yabo ngo ave mu nzira. rivuga ko rizi n'abaheza igihano cyabo ariko bakaguma bafunzwe kuri ivyo umushikiranganje w'ubutungane Emeru Rantine Kanyana asaba ko uri muri uwo mugwi yo bimenyesha hakiri kare yabishikirije ku munsi wa gatano mu ibohero rikuru rya Mpemba igihe abafungwa bagera ku 700 bari barekuwe ku kigongwe catanzwe n'umukuru w'igihugu
kwifuza ko munyoro wese yaba mu ibohero ariko yakira urubanza umunyoro arafise ingorane arafise uburenganzira kwandika kwandiko akaturungikira kugira ngo twige ivyiyo tugaje dusaba rero umukuru w'ibohero naho akorana kumunyororo yifuje kwandikira abategetsi ibyo yifuza mu ntungane bo mwakirira ubwo gwete bakarushikiriza iyo tegereza kuri
abanyororo barenga 111 nibo bafungiwe mu mabohero 11 ari mu gihugu cyose ibohero rikuru rya Mpemba rikaba rifisemo ibice birenga 38% % by'abanyororo nk'uko bivugwa n'abarongo y'amabohero mu Burundi
Mu Rwanda umushikiriza manza saba sentare gutegeka umenyesha makuru Robert Mugabe kwemera gufatwa ibipimo vya ADN kugira haboneke ibimenyetso kuvyaha yagirizwa uwagirizwa avuga ko ari ngombwa kubanza kumugaragariza ivyavuye mu bipimo bamufasha ubwa mbere agasaba gupfungurwa vyagateganyo umenyesha makuru wacu Eric Bagiri ubusa yari muri sentare
Ubushinjacyaha nibwo bwatangiranye ijambo busobanura impamvu bwahisemo kongera gutumiza umunyamakuru Uganda Robert Mugabe ngo musabire gukomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi w'umukora iperereza. Burakomeza kuvuga ko bukeneye kongera kumufata ibipimo by'uturemagingo twa ADN bukabijyana kubipimisha mu Budage kuko laboratwari y'igihugu itabasha kubipima. Ubushinjacyaha buravuga ko bwinginze kenshi bwana Mugabe ngo bumupimishe n'umwe mu bakobwa aregwa gusambanya ariko ari inangira arabyanga kandi ngo birarushaho kudindiza urubanza. Ubushinjacyaha bugasaba urukiko gutegeka kuregwa pimwa ku nshuro ya kabiri kugira ngo ibyo bimenyetso biboneke. Bwisunze inyigo z'amategeko ubushinjacyaha buvuga ko bushobora gukomeza gusabira gufungwa by'agateganyo uregwa mu gihe cy'umwaka gukora iperereza. Umucamanza yibukije uregwa ko ari we bifitiye inyungu kwemera gufatwa ibipimo urubanza rukabona gutangira mu mizi. Bwana Mugabe watindanye ijambo yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha bugamije kuyobya urukiko mu byo burubwira. Yavuze ko atanze gufatwa ADN bwa kabiri, ariko avuga ko ataramenya n'ibyavuye mu ya mbere. Yikomye ubushinjacyaha ko murega ibyo yita ibihimbano bugamije kumwangiriza isura no kumukura mu mwuga w'itangazamakuru. Avuga ko abonye ibimenyetso bya mbere ako kanya yahita yemera agafatwa n'ibipimo bya kabiri. Aravuga ko ari we bifitiye inyungu mu gufatanya n'ubushinjacyaha bikagaragara ko ari umwere. Umunyamakuru Mugabe yikomye bwana Kabe Habimana umushinja ko ikibazo yagihinduye icye bwitaho kuba icy'urwego rw'ubushinjacyaha. Yumvikanisha ko laboratwari y'igihugu yagombye kumupima ibifitiye ububasha bitabaye ngombwa kujyana ibipimo mu Budage. Ku ngingo yo kuba ariwe ko yanga gusohoka muri gereza ngo bamujyane kumufata ibipimo bya ADN, Mugabe yageze ati umushinjacyaha bivuga wagira ngo ndi muri hoteli y'inyenyeri eshanu nishimiye kubamo, ati harimo n'agashinyaguro. Asaba ko ibyo umushinjacyaha asaba yabicisha mu mucyo kandi mu buryo bwa kimwuga maze akamworohereza akamufasha. Yongeye gushimangira ko nk'uko nta tegeko ribuza ubushinjacyaha kumupimisha inshuro zirenze imwe, ari nako ntarihatira Mugabe gupima birenze rimwe. Mu iburanisha riheruka Mugabe yari yabwiye urukiko ko umushinjacyaha yamwibwiriye ko ibimenyetso bya mbere bamufashe byatakaye. Umucamanza yashatse kumenya niba igihe hataragaragara ibyavuye mu iperereza rya mbere Mugabe atakwemera ko iperereza rya kabiri rimukorwaho. Yasubije ko afite uburenganzira bwo gukurikirana dosiye y'urubanza rw'akamenya aho rugeze. Yasabye ko niba umushinjacyaha atemera kumugaragariza ibyo bimenyetso yabigaragariza urukiko, umucamanza yahise ahindukirira umushinjacyaha amubaza niba ibyakozwe mu iperereza rya mbere hari aho byaba bibitse. Yasubije ko bihari ariko bitagaragara mu rubanza rutaratangira mu mizi. Bwana Habimana Kabe yavuze ko nta kibazo na kimwe afitanye n'umunyamakuru Mugabe ashinja ibyaha byo gusambanya abakobwa babiri. Mugabe yasabye urukiko kuzajya kuri Rwanda Forensic Laboratory rukamenya ibyo bashoboye gukora mu gihugu n'ibyo bajyana mu mahanga. Maître Marie José wa Maria wunganira umunyamakuru Mugabe yabwiye urukiko ko ababuranyi bombi bareshya imbere y'amategeko. Asaba ko uwo yunganira yamenyeshwa ibyavuye mu iperereza rya mbere, yibukije ko ibyaregwa ari ibyaha biremereye bishobora no kumuheza mu munyururu kandi ko urubanza ruri mu rukiko bitatuma ibyagezweho mu iperereza batabimenya. Arafata ibivugwa n'uruhande bahanganye nko gushaka impamvu zo kuguma gufunga Mugabe kandi ko bigoye kugirira icyizere ibyafaswa ku nshuro ya kabiri mu gihe batarabona n'ibyavuye mu bya mbere. Maître Uwamariya yavuze ko icyo bakeneye ari ukumenya ukuri ubundi bagafatanya n'ubushinjacyaha. Umucamanza yongeye kubaza ubushinjacyaha niba igihe bwana Mugabe yaramuka akomeje kwinangira akanga ko bamupima bwa kabiri iperereza bwamukoragaho ryaba rirangiriye aho. Bwabwiye urukiko ko kuri ubu ntacyo bwasubiza kuri icyo kibazo ahubwo bwategereza icyemezo cyazafatwa. Mugabe nawe yisunze ingingo z'amategeko yibukije ko aho urubanza rwaba rugezeho surirwa ashobora gusaba ko urukiko rumurekura by'agateganyo. Yasabye gutesha agaciro ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo gukomeza kumugumisha mu munyururu. Yasabye urukiko kumufungura by'agateganyo rukamutegeka ibyo yagomba kubahiriza. Asoza agira ati harakabaho ubutabera. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda k'umwaka ushize wa 2018 nibwo umunyamakuru Bwana Robert Mugabe yatawe muri yombi aregwa ibyaha byo gusambanya abakobwa babiri bo mu rugo rumwe. Yareganwaga n'abaganga babiri kugushaka gukuramo inda y'umwe muri abo bakobwa ariko uwo barari kuwe by'agateganyo. Ibyaha byose arabihakanaga avuga ko ari ibihimbano bigamije kumuhindanyiriza izina. Icyemezo kizamenyekana ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane. Echo wagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-25-293-94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Uganda biteguye kunagura ingendo z'indege zitwara abantu za Uganda Airlines. Inyuma yaho ejo ku munsi wa kabiri indege nshasha zakorewe muri Canada zigeze mu gihugu azakira ku kibuga cy'indege cya Entebbe. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yavuze ko izo ndege zigiye gutuma ingenzi ziyongera mu gihugu. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi ari Kampala.
Indege ebyiri z'ubwoko bwa Bombardier nizo zakiriwe mu gihugu uno munsi ku ndege enye z'igihugu cya Uganda kishuriye kugira ngo zitangize ingendo mu karere no hanze y'umugabane nk'uko byari bisanzwe mbere yuko iki kigo cya leta cya Uganda Airlines gifungwa kubera igihombo mu 2021. Mu ijambo yatanze imbere y'imbaga y'abaturage bari barimo n'abacuruzi abahagarariye ibihugu byabo muri Uganda hamwe n'abaminisitiri batandukanye bari ku kibuga cy'indege cya Entebbe aho izo ndege zashikiye, Museveni yavuze ko icyari cyaratumye yirengagiza kuvugurura ikigo cy'indege cya Uganda ari uko yatekerezaga ko Uganda yashoboraga gukoresha indege z'ibindi bihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba. Ati mpamvu nyamukuru yari yaratumye tudasubukura sosiyete y'indege z'igihugu nuko twibwiraga ko twashoboraga gukoresha indege z'ibindi bihugu bigenzi byacu byo mu karere kimwe nka bene ibyo bihugu, ariko ntabwo ariko byabaye. Twabonye ko umubare w'abakerarugendo baza muri iki gihugu wakomeje kwiyongera nubwo bagira ibibazo byo kubanza bazenguruka mu bindi bihugu nka Addis Ababa, Nairobi, Kigali n'ahandi, bivuze ko bakunda iki gihugu. Twanasubiye mu mibare dusanga yuko Abanyuganda bakoresha $1,800,000 z'amadolari y'Amanyamerika buri mwaka mu ngendo z'indege. Ayo ni amafaranga menshi cyane. Ubwo twongeye gutangiza indege zacu, amwe muri aya mafaranga Abanyuganda batanga muri izo ngendo azaje asubira mu gihugu. Museveni yongeyeho ko izi ndege Uganda yaguze igihugu kitigeze gifate inguzanyo na gato kugira ngo kizigure. Hishyuriwe indege nke ntoya zitwara abagenzi bari hagati ya 70,000,000. Buri mwe akaba yarishuriwe $27,000,000 z'amadolari y'Abanyamerika, kandi hakaba hategerejwe izindi ndege nini ebyiri zitwara abagenzi basaga 200,000 buri mwe igurwa $100,000,000 z'amadolari y'Abanyamerika. Nubwo zimwe kuri izi ndege zageze mu gihugu, ingendo zo gutwara abagenzi zatangira mu kwezi kwa karindwi ukurikije ikigo kibishinzwe, dore ko hari ibyangombwa mpuzamahanga bigomba kuzuzwa mbere y'uko zitangira kuja mu kirere. Kuvugurura ko iki kigo gishinzwe indege z'igihugu kwagizweho ibiganiro mpaka bitandukanye mu ntego ishinga amategeko hamwe no mu bagenzura umutungo w'igihugu, bamwe bavuga ko ari nta mpamvu yo kuvugurura icyo kigo mu gihe n'andi masosiyete y'indege ku mugabane arimo guhomba cyane. Abatavuga rumwe n'umutegetsi bamwe bo bavuze yuko ari byiza kuvugurura Uganda Airlines, ariko mu gihe bibaye mu butegetsi burimo ruswa igihugu muri rusange kidashobora kubibonamo inyungu. ikigo cya leta cy'indege cya Uganda Airlines cyahagaritswe n'ubutegetsi mu wa 2021 kubera guhomba, kandi icyo gihe akaba cyari gifite indege 12. Mu ngendo izi ndege nshasha zizatangira mu kwezi kwa 7 zizaje zikora nizo mu karere cyane cyane harimo Sudani, Republika ya Congo, Kenya, Tanzania, Burundi n'ahandi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikiriza na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Mwaramutse neza mu cyegeranyo cyayo cy'uyu mwaka w'ibihumbi 2019 ku bwisanzure bw'itangazamakuru. Reporters sans frontières ishira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwanya wa 48. Mu by'ukuri si umwanya mwiza ku gihugu nka Amerika kivuga ko ari intangarugero mu bwisanzure ubwo ari bwo bwose, cyane cyane ko hashize n'imyaka 45 inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress iburijemo icyemezo cya President Gerald Ford wakoresheje uburenganzira ntakumirwa veto, yanga itegeko riha rubanda uburenganzira bwo kubaza guverinoma amakuru yose bashatse. Nibyo tugiye kuganiraho muri makeya. Itegeko riha abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburenganzira bwo kubaza guverinoma yabo amakuru bashatse ryitwa mu Cyongereza Freedom of Information Act, FOIA mu magambo ahinnye. Ryagiyeho mu 1967. Mu 1974 inteko ishinga amategeko yararivuguruye ihereye ku masomo yavuye mu rukozasoni rwiswe Watergate. Aha duhagarare gato tubanze twibukiranye ibya Watergate mu magambo make. Mu 1972 abanyamakuru babiri b'ikinyamakuru cyitwa Washington Post batangiye gutangaza ko ibiro bya Perezida wa Repubulika Richard Nixon wari uwo mu ishyaka ry'Abarepublikani byashyizeho abantu n'uburyo bwo kuneka amabanga y'icyicaro gikuru cy'ishyaka ry'abademokrat cyari mu nyubakwa yitwa Watergate iri hano i Washington DC. Abantu ba Perezida Nixon bari barashyizemo ibikoresho byo kumviriza. Yaragamije kumenya ingamba z'ishyaka ry'abademokrat kugira ngo ategure neza uko azabatsinda mu matora yarateganijwe mu mpera z'uwo mwaka w'1972. Inkuru imaze kuba kimomo mu itangazamakuru, Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho komisiyo yo kubikoraho anketi. Nyuma y'umwaka n'igice, umwanzuro wayo wabaye ko bamwe mu byegera bya Perezida Nixon bakoze ibyaha byo gutambamira ubutabera, gutanga ubuhamya bw'ibinyoma, kunyereza umutungo wa Leta no kumviriza rubanda rwihishwa binyuranyije n'amategeko. Anyeti ya komisiyo ya Sena yatahuye kandi ko FBI, ikigo cy'ubugenzacyaha, nayo ubwayo yari imaze igihe yumviriza abaturage benshi batabizi nabyo binyuranyije n'amategeko, byakubise inkuba mu gihugu. Naho Perezida Nixon, komisiyo yamureze ibyaha byo kubeshya, gutambamira ubutabera, gukoresha ububasha bwe mu nyungu ze bwite no gusuzugura inteko ishinga amategeko, byatumye inteko ishinga amategeko ifata icyemezo cyo kumukuraho, cyo kumwirukana ku mirimo ye. Rero we yahisemo kwegura hakiri kare. Umuyobozi mukuru wa FBI na minisitiri w'ubutabera nabo bareguye. Ibyo byose nibyo byiswe urukozasoni rwa Watergate. Nyuma yarwo rero nibwo Congress yavuguruye itegeko riha abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburenganzira bwo kubaza guverinoma yabo amakuru bashatse. Ibirangije yaryoherereje umukuru w'igihugu kugira ngo arishyireho umukono, noneho ribone gutangira gukurikizwa. Itegeko rigeze ku meza ye, President Gerald Ford n'abajyanama be, cyane cyane Donald Rumsfeld wari umukuru w'imirimo mu biro by'umukuru w'igihugu, Dick Cheney wari wungirije Rumsfeld, na Antonin Scalia waje kuba umucamanza mu rukiko rw'ikirenga, bavuze ko iri tegeko rinyuranyije n'itegeko nshinga. Ford yakoresheje rero uburenganzira ntakumirwa ahabwa n'itegeko nshinga, yanga FOIA risubira mu nteko ishinga amategeko. Ku itariki ya 20 y'ukwa 11 mu 1974, umutwe w'abadepite warongeye uraryemeza uko ryakabaye n'amajwi 371 ku baryanze 31. Bukeye bwaho ku itariki ya 21 y'ukwa 11 1974, Sena nayo yarongeye iryemeza uko ryakabaye nta gihindutseho na gito, bityo ryahise riba itegeko rigomba gukurikizwa ritagombye gusubira kwa Perezida wa Repubulika nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Ijwi rya Amerika. Itegeko riha abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburenganzira bwo kubaza guverinoma amakuru bashatse, Freedom of Information Act FOIA, rivuga ko umwenegihugu wese ashobora kubaza Leta, ibigo byayo byose n'amashami yayo yose amakuru ayo ariyo yose ari mu bubiko. Namwerekeyeho we ubwe ku giti cye ashobora kuyasaba. Kereka gusa amakuru arebana n'amaperereza arimo akorwa mu rwego rw'amategeko mpanabyaha, amakuru ashobora guhungabanya umutekano w'igihugu aramutse agiye ku karubanda, cyangwa amakuru arebana n'ubuzima bwite bw'undi muntu. Umuturage aramutse asabye amakuru ari mu bubiko, aho ayatse bakayamwima kandi atari muri ariya arengerwa n'itegeko, ashobora kujya mu rukiko akarega Leta. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Murakarama.
Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hani yo bigarukiye, bashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mugutere igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
batanze jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu America, yo, yabaye, isubizo cyacu.